Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Izwidi Amerika rivashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Baramusesha utimwese mudutiza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 kuri mikoro muri kumwe na Fideni Yongabo.
Ibi biza byaje bisatura nyine nk'uko mwabashije kubibona aho mwageze. Byahingukiye wanjye bihitana toilette n'urugo bihusha inzu ho gato bica munsi kuri fondasiyo ku buryo ubona ko isa n'isanzwe ishobora kuba.
Ufite impungenge z'uko hasa haba harimo ikibazo gituma amazagenda ari mwasa. Si umusubizo ngo watemutse ahubwo ni ukugenda byikurijya mu hantu.
Yaduteye ubwo n'ibyo kugira ngo ubutaka bukebagurike hadahanamye. Urumva byoroshye bikagira bica bigakata. Ni nari ahita mu bishyimbo harimo imikake. Dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi.
Abo ni bamwe mu banyagihugu b'i Karongi mu burengero bw'u Rwanda batewe amakenga n'ubutaka buguma bunyika. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye igikorwa kibandanya cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya ku ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu Burundi hamwe no ku kibazo cy'ubushomeri mu gihugu cya Kenya. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara, reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys.
Waramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umugwi w'abaganga bishyiramwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryo ku munsi wa gatatu niho bashika muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo guhangana n'umugera wa Ebola, mu gihe abategetsi ba leta ya Congo mu karere bariko barashyiraho ibikenewe kugira barwanye icyo kiza. OMS yatangaje ku munsi wa kabiri ku gihugu cya Congo cyongeye guterwa na Ebola mu karere ka Bikoro mu ntara ya Equateur. Itangaza kandi ko yasohoye umuriyoni umwe w'amadolari y'Abanyamerika mu mafaranga yayo yo gufasha byihuta kugira ifashe guhangana na Ebola. Iryo OMS yabishikirije hamaze gufa abantu 17. Abategetsi mu gisata cy'ubuganga bemeza ko abashika kuri babiri muri abo bari banduye Ebola. Umushikiranganji wa Nigeria ajejwe amagara y'abantu Isaac Adewole yavuze ejo kuwa gatatu ko igihugu ciwe cyatanguye gusuzuma ingenzi ziva muri RDC zinjira mu gihugu kandi ko biteguye kurungika umugwi w'abaganga gufasha muri Congo kurwanya icyo kiza cya Ebola. Abategetsi ba Somalia bavuga ko umuyahuzi yiboheye ko bombe yishe abantu bashika 14 akomeretsa abandi 15 mu isoko yo mu ntara ya Lower Shabelle ku birometero bishika 90 mu bumanuko bushyira uburengero bw'umurwa mukuru Mogadishu. Icegera cya buramatari w'iyo ntara ajejwe ibibazo by'umutekano Abdi Fitahi Haji Abdule yavuze ko umuyahuzi yateye ku isoko ryitwa Kat ni mu gisagara cya Wanla Wene ni mu masaha 10 z'umuhingamo ku masaha yo muri ako karere aho abantu baba ari benshi gusuma mu isoko. Yabwijwe ijya Amerika ko umuyahuzi wa Al-Shababu ari we yagabye icyo gitero. Icyo gitero cyatewemo iyo bombe kirimo ikambi ya gisirikare ya Bale Doge kandi kirimo abasirikare karuhariwe ba Somalia hamwe n'abanyamerika babamenyereza hamwe n'abahanuzi babo. Ku bitero nyene ya Afghanistan, abategetsi b'icyo gihugu bavuga ko abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bateye ibirindiro bibiri by'igipolisi ejo kwa gatatu i Kabul ku murwa mukuru bica abantu bashika ku ndwi bakomeretsa abandi 23. Umuhari wa leta ya Kisilamu bicishije ku kimenyeshamakuru kiwegukira wavuze ko ari wo wagabye icyo gitero. Ababibonye igihe ibyo byaba hamwe n'abategetsi ba Afghanistan bavuga ko ibitigiri by'abapfuye bishobora kwiyongera. Ibitero by'iterabwoba by'urutavana k'i Kabul byatumye abanyagihugu bagira ubwoba kandi bagiriza leta ko acikira akora kugira icungere umutekano wabo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaragabishije Irani ku munsi w'ejo wa gatatu ko hazoba ingaruka zikomeye mu gihe icyo gihugu cyohirahira kigatangura guhingura ibigwanisho bya nikleyere. Inyuma yaho Amerika ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu y'umwaka w'2015 yaragamije kubuza Irani gukora ibyo bigwanisho. Mu kiganiro yatangiye ku biro bya White House, Perezida Trump yavuze ko Amerika ishobora gusubizaho ibihano mu by'ubutunzi kugira igondoze Irani kigaruke mu biganiro bishasha ku bya nucléaire ku bikorwa ico gihugu gifise bya gisirikare kiri muri Siria muri Yemen hamwe n'ahandi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umutegetsi wa Leta Zunze za Amerika yagiriza Irani kuba gitera akajagari k'intambara mu karere. Umutegetsi yagize ati tugiye gukora amasezerano meza canke byanse nta yandi masezerano tuzogira. Trump yavuze ivyo mu gihe ibindi bihugu bitanu byasinyaye amasezerano ari Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa byose bivuga ko bizobandanya bishigikiye ayo masezerano. Hano muri Amerika kandi perezida w'iki gihugu Donald Trump yatangaje ko abanyamerika batatu bari bafungiwe mu gihugu cya Korea ya ruguru barekuwe bari mu nzira bagana muri Leta Zunze za Amerika baherekejwe n'umukiranganje jejwe imigenderanire Mike Pompeo. Ivyo perezida Trump yabitangaje ku rubuga Twitter ejo ku munsi wa gatatu. Yatangaje ko bisa n'uko amagara y'abo banyamerika meze neza. Perezida Trump atangaza ko afise imigambi yo kubakira igihe baza gushika muri Amerika. Ayo makuru akurikiye urugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pence yagize muri Korea ya ruguru. Yagiye muri ico gihugu gutegura inama yimirije hagati ya Perezida Trump hamwe n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Mu itangazo ryashikirijwe cyatangaje Perezida Trump avuga ko ashima ingingo ya Kim Jong-un yo kurekura abo banyamerika batatu. Amenyesha ko abona ko iyo ngingo ari ikimenyetso cyiza.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda h'impungenge ari zose kubaba muri seriye ya Kabaya muri sector ya Murundi Ikarongi mu burengero bw'u Rwanda kubera ubutaka bwatanguye kunyika bivuye ku kibazo cibiza bibandanya kugeramira ibice bitandukanye by'u Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika ryarungitse Eric bagira ubusa umenyesha makuru waryo gukurikirana uko ivyo biza byifashe.
Murundi imvura yaraguye iragwa imaze kugwa tubiye kubona twabaye kwiye kwenda ku butaka hari umusozi uri umaze kwika inzu dore ngizira hehe ipfu zagira menaguritse none rero ari cyaza itwije twagize nuko kwika byaciyemo habirika bihinguka mu wundi musozi uri hiryingiye.
Umuyobozi w'umudugudu wa Karambo mu kagari ka Kabaya mu murenge wa Murundi Ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda aratembereza ijwi rya Amerika mu gace batuyemo ayereka iby'ubutaka bwatangiye kwika ku misozi ibiri itandukanye kubera imvura idasanzwe.
Uko byaje byikaje rinka gutya tugira impungenge rezo uko rero tutekereza yuko
ni ibintu ubona ku butaka bwagiye butandukana igice kimwe kikikamo hasi kandi hamwe muho byabaye hatanahanamye cyane. Amazu ya bamwe yagiye asatagurika bimwe mu bice byayo bigasenyuka kugeza aho ubutegetsi mu nzego z'ibanze bufasha umwanzuro wo gutegeka abaturage kwimuka. Ubu bacumbikishirijwe mu baturanyi babo banga ku buzima bwabo bakisanga mu kaga. Hari umuhanda muto ubutegetsi bwahisemo kuba bufunze mu muhanda wanyuragamo kuruta abanyeshuri bajya cyangwa bava kwiga baririnda ko nabo byashyira ubuzima bwabo mu kaga.
Uyu mudugudu himutsingo enye ariko uyu wo hirya witwa Karambo himutsingo imiryango 12 ngo 12 numva ko ni abantu hano ari nk'abantu tubara bari nka 20 hari ari imana 63 abantu muri make 18
no kubera iki mbona akayira mwara gafunze hirya no hino
mwara inzira abanyeshuri benshi noneho rero ni bibiti ibi bona ukuntu byagiye bityo kwabonaga ko bashaka kunyura umunyeshuri akanyura aha ibiti bikamukubita kuko buriya nabiriya byamanutse nyuma rwose bigenda byihura imanuka nyuma n'imvura yanahise. Rero dufata kwinjira tuyifunga kugira ngo abanyeshuri banyure ahandi hantu ariko tuzi munsi na biriti kuko bigiye kugwa.
Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye na bamwe mu bimuwe mu mazu yabo ntibemere gusubira ku butaka bari batuyeho kandi gushakira yamaramuko nabwo ntibyemewe.
Ibi biza byaje bisatura nyine nk'uko mwabashije kubibona aho mwageze. Yahingukiye wanje bihitana tuwarete n'urugo bihusha inzu ho gato bica munsi kuri fondasiyo ku buryo ubona ko isani isa inzu ishobora kugwa. Ariko hari bagenzi wanjye n'ubundi duturanye inzu zagiye zimeneka badashobora no kuba bavuga wenda ngo hari ikindi kintu bayikoramo nubwo natwe nyine nta kintu tugomba kuba twakoreramo kuko kugeza ubu nta dufite impungenge zo kuba twanajya kandagiramo no gukandagiramo wo mfite impungenge.
Nje wa makuru nabashije kumenya nuko ngo uretse wenda niyo nzu n'ibihingwa mwari muhafite hafa aho ngaho ntago mushobora kujya kwisarura kubera ko ari uburyo bwo kwirinda ko mwasiga ubuzima bwanyu aho ngaho bimeze bite.
Nkwango niko bimeze nubundi ariko kuko ubuzima bugora hari ubona buze uko abigenza wenda akanyaruka gakeya akagenda agashika nk'utwaka two kugira ngo abe yabasha kwibeshaho ariko imwe y'amasambu yacu ariko ubundi ntago mu by'ukuri twemereye kuba twajyemo kubera ibi biza cyane cyane tutaramenya n'impamvu yabyo.
Muri rusange hari impungenge kuba tuye mu kagari ka Kabayi Karongi kubera babona ubutaka bukomeza kwika umunsi ku wundi.
Impungenge zirahari, dufite impungenge z'uko hasa haba harimo ikibazo gituma amazi agenda rigita mwasa. Si umusozi ngo watengutse ahubwo ni ukugenda byika bijya mu hasi.
Biraduteje impungenge cyane kubona uru rugo izi ngo z'abantu bageze kuri 14 izi ngo zose zizimira iri binyate igendi ifatamo yo kwika ntabwo wahatura rwose.
Byaduteye ubwoba ibintu byo kugira ngo ubutaka bukebagurike hadahanamye urumva byoroshye bikagira bityo bigakata iyi ntara hepfo mu bishyimbo harimo imikati dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi.
Guro tugakeka ko niba umuntu yakwibira
kwibira uravuga guteberamo
none zari ikindi bigamije.
Abaturage bakifuza ko ubutegetsi bwakora ubushakashatsi bwimbitse hakamenyekana ikiri gutera ubutaka batuyeho kuba buri kugenda bwika umunsi ku wundi.
Twebwe ikintu twifuza rero twifuzaga niba hari ububasha butekanisiye wundi buhari kibura agapima bakareba niba hari ikibazo cyaba kiri hasi kibitera bakatubwira bati aha ni hemewe nta muntu wemewe kuhatura tukamenya ko nta muntu wakongera no kuhatura koko.
Ni mukuru ko byasabaga kugira ngo abashakashatsi bagire aha hantu tumenye impamvu iri mu gutera ibi bintu kuko na n'uyu munsi ntabwo haramenyekana impamvu iri gutera ibi bintu. Rero habonetse abashakashatsi byaba byiza cyane naho ubu ngubu kuba ibintu babirebera gutya gusa nta bashakashatsi baragira hano ubu ntabwo bihagije.
Iyo uganirije abageze mu zabukuru baravuga ko ibiza nk'ibi babiherukaga mu myaka y'1960 baravuga ko nabwo kubera imvura idasanzwe yaguye icyo gihe ubutaka bwahise burigitana inzu y'abari bahatuye. Kugeza ubu imibare ya minisiteri yita ku biza mu Rwanda igaragaza ko ibiza bimaze guhitana ubuzima bw'abasaga 200 kuva mu ntangiriro za 2018 kandi byangije amazu nayo abarirwa mu 10,000. Imibare ya nyayo y'abamaze kuvanwa mu byabo n'ibi biza ntiramenyekana. Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ugutuza abantu ku mudugudu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Gusa hari aho bikigaragara nk'ihurizo rikomereye ubutegetsi cyane mu bice byiganjemo iby'imisozi miremire nko mu burengerazuba n'amajyaruguru by'u Rwanda n'ahandi. Bagira ubusanzwe irya Amerika ikarungi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda duhuze mu Burundi aho urunana mizero y'abarundi rusaba abanyamakamba gutora oya kugira bagumana ijambo ku kugene batwagwa agatongwasa hamwe n'izindi ndongozi z'ubwo runani bari bishikiye muri komine Nyanza Lac. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Kumuhinga mukuru wa gatatu niho mushinga mateka ya gatongwasa arongoye urunani amizero y'abarundi yashika ku kibuga cy'umupira cyo kumugwa mukuru wa komine Nyanza Lac. Agatongwasa yasabye abanyamakamba gutora uya kuko kubwiwe integuro y'ibwirizwa nshingiro isabwa gutogwa yagizwe ikinyegezwa.
Nimumbwire muri mwese abari bamaze kubona iki gitabo uruhande n'aronwe mbonye hariya hakuna ukuje nta numwe akizi hanyuma ngo nimwe mwabisabye na jewe mumongera guza karimi nagiroze ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka cyane mwibaza ikintu bagize ikinyegezwa iyo bagiteguriye ntawe tuzi hama ngo tuje kwemeza wemeza iki ndabarahiye n'abandi bavuga ngo muduca ngo mubataramukira nabonye ntibazi ibirimo yo bari bazi birimwo wangeri piga debe ya kusema hapana.
Uyo arongoye urunani amizero y'abarundi yasavye abari aho kubwira n'abandi yuko gutora ibwirizwa nshingiro rishasha atari byo byari bikwiye gushigwa imbere muri iki gihe abarundi bugarijwe n'ubukene. Yongeye aravuga yuko hamwegera mu kagemejwe abarundi batosubira kumenya uko batwagwa.
Hariho rero mu ngingo zisozera bavuga ngo iri rero ngo rikemezwa ngo inzego zatowe mu 2010 ngo zizobana ikiringo cya 2015 mubabarire ngo zizobana ikiringo cyazo gushika mu 2020. Hehe mwabonye amabwirizwa shingiro abiri abana mu gihugu haraho muri abyumva nibishobora kubera yuko uko amategeko yubakwa itegeko rishasha rifuta ijyari rihasanzwe no kuvuga rero yuko ikintu cambere bo cabihutira bacanse sinze ko zose zihari igihugu kitwagwa nk'ikiri mu ntambara hapa sasa aha bakavuga ngo yego no kuvuga ibwirirwa shingiro cyavuye mu masezerano ya Arusha ibwirirwa shingiro abarundi twembe atasha tunegura rizoba rikombowe
Evariste Ngayimpenda ari mu ndongozi z'urunani amizero y'abarundi nawe yasavye abanyamakamba kutemeza iryo bwirizwa shingiro kuko boba bakoranije ubutegetsi bwose mu minwe y'umuntu umwe
nagomba ndababwira akantu gatoya igituma tugaruka tukababwira yuko muteza gutora oya hamwe mutobibwirwa ejo musubira kwicuza hamwe umuntu avuga ngo iyo nkamenya ibiro vyitwa iperereza mu bisanzwe ni gisata kimwe mu bisata bitatu bigize inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ariko mugahirira mugatora iribwirizwa shingiro ndazi ko mutazoritora ibiro bikuru by'iperereza nimuzosubira kumenya iyo bitwarigwa nico bikora ningene bikora iyumvire rero hamwe jo zogabwa n'umuntu umwe akabitunganya uko ashaka akabituma itashaka inama jinga amateka idashobora kujya kuraba uburyo bikoresha idashobora kujya kumenya ningene biriko birakora nimwiyumvira ingene bintu byoheza bikagenda
unani amizero y'abarundi ngongera urerekana ukugene abazokwitaba amatora yo kuwa 17 ukwezi kwa gatanu botora oya ubwo runani rukaba rwashyitse mu ntara y'amakamba inyuma y'imyamamazo y'umugambwe CNDD-FDD yabaye mu ndwi yahera hamwe n'iy'umugambwe bipona nayo nyene yatunganijwe kuri uyu wa gatatu inyanza lac Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Haraheze kiringo kirenga indwi igikorwa cyo kwiyamamariza gutora oya canke ego kwibwirizwa shingiro ihinyanyuye mu Burundi gitanguye. Njangwa Gilbert Beko ayoboye ishyirahamwe Onelop gishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe nyenizina cy'amatora hamwe n'inyuma y'amatora avuga ko igikorwa cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya kiriko kigenda neza. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Arahezindwi irenga gatonya imigambwe yose irikirakurikirana kwiyamamaza saba abarundi gutora ego canke oya igiriza nshingiro rizotorwa itariki 15/5/2018 turavye twebwe turafise abariko barakurikirana baraba ingene imyiyamamazo irikiragenda none munsi twatanguye gukurikirana ingene amakarite y'itora ariko aratangwa urashimishwa no kubona ingene imigambwe yabyifashemo muri iki gihe cyose ukabona yuko imigambwe ifite uburenganzira bwo kwiyamamaza kugira bene igihugu gutora ego canke oya nta n'umwe arahungabanywa kubera yuko yashikirije icyo igitandukanye n'icy'abandi abavuga ego cyangwa abigisha gutora oya ntawurahungabanywa umutekano umeze neza kuri bose kandi naho bagirira imyiyamamazo usanga abajejwe intwaro babateguriye aho bahurira kandi nta mugambwe n'umwe urahurira hamwe n'uwundi mu mwanya umwe
hari abakuru turiko turaronka avuga ko abanywanyi ba mizero baguma baturubikwa baterwa ubwoba ayo makuru umwe avuga kwiki
twebwe n'ukuri turiko turakurikirana byose agatogwasa arigenga kandi ariko atanga ubutumwa ku benegihugu bose abanyagihugu bazotora ibwiriza nshingiro ababwira ati muraritora oya nawe nyine ku giti cyiwe nta muntu n'umwe ariko aramubuza gukora twebwe turiko turakurikirana byose abandi bigenga bose ariko bariyamamaza ibyo n'ukuri gye nimbira ko ari kinyoma naho hoba hariho ngira ngo nkoba hariho utunenge duto duto by'ukuri nta kintu cyotuma ukwiyamamaza kubwiriza nshingiro wovuga yuko kuriko kugenda nabi ahubwo hariho n'ikindi kintu tubona yuko tuma tushobora kubona yuko demokarasi iriko iratera imbere mu Burundi nuko n'abatavuga rumwe na leta benshi bafashe ingendo yo kwigisha yuko ibwiriza nshingiro ryotorwa yego bikatwereka biduha n'icyizere yuko ibwiriza nshingiro ryoba rihinyanyiwe neza ku buryo usanga ari bake cyane bashobora kuvuga bati ibwirizwa harimwo ibintu bitwononera cyangwa ibyononera abenegihugu twe twiyumvira yuko bobandanya urugendo barimwo rwiza rw'uguhiganwa bigisha kandi nta numwe agora uwundi ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajeje intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu kandi bakurikirane neza ntihagire n'uzana amajambo yo guhungabanya bene igihugu
mu kanya gato cyane rwose mu kanya gato mwavuze ko igikorwa kiko kigenda neza hari amakuru twaronse avuga ko amakarata eka mu guha amakarata igutora abanyagihugu gisa n'icagoranye muri Bujumbura ayo mu makuru mwavuga ko iki mu kanya gato
oya nta byagoranye ibyo nibintu urabona batanguye uno munsi hariho aho usanga batari yiteguye hakiri kare hanyuma rero ugasanga n'abenegihugu bagiye batebye rero sinzi uko userukira onerope muri Bujumbura iyo bita Bujumbura rira ntarampa raporo mugabo nta kintu kinini nya tuvuga yuko kirononekara mu gutanga ayo makarata yitora ni ukuvuga yuko icyo bacyabaye cyose uko tubizi kandi tubikurikirana kizokosorwa n'ejo kandi barabandanya gutanga amakarate gushika tariki 13 z'uku kwezi kwa gatanu 2018 so bikurikirana n'ejo turaza
Njangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe Onelope Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze cyane namwe
Mwana nyakumbiza Radio Isi ya Amerika I Washington DC. Ibanki isi yose ivuga ko muri Kenya ibice 40% by'abanyagihugu bageze gukora bari mu bushomeri. Bamwe mu banyakenya nk'umukenyezi Evelyn Adiambo bahisemwo gukora akazi katamenyerewe gukogwa n'abagore, gukata ivyuma no kubisanura hakoreshejwe umuyaga nkuba. Uwo mukenyezi avuga ko ako kazi kamutunze we n'abana biwe bane. Abagabo bakorana n'abamushorera bamufata nk'intwari. Nikuru yumumenyesha makuru wacu eroje buri kaneza ari Nairobi.
Ni lazima ukue proud. Kama wewe ni mwanamke lazima ukue proud wenyewe. Mimi najivunia kama mwanamke.
Bone bari na Diambo mfakazi w'abana bane ari mwisaru beti yamba ya marori ya mokingi imishwarara mu gihe ari kakati byuma akoresheje umusumenu ukoresha umuyaga nkuba. Umukenyezi yatanguye akazi mu bibanza byo gucuruza ibyuma bizwi nka hardware. Aratwiganye uko yatanguye kwimenyereza.
Sani kanza na rangi. Nimepaka rangi hapa kwa muda sana kwa huyu mdogo wangu.
Natanguye gusiga rangi ariko wanyigishije nka mwaka umusumenu akambwira aturavyica ariko narabandanije nisanga ndumufundi niko kazi kanje kangaburirira abane Nairobi. Naka kazi karuhishije ku mukenyezi ndakanezererewe.
Ni ngumu na mama lakini naifurahia pia.
Umukenyezi asigura ko yishimiye rwose akazi akora.
Ni lazima ukue proud. Kama wewe ni mwanamke lazima ukue proud wenyewe. Mimi najivunia kama mwanamke na ni lazima nikue proud kabisa hata niseme hata watoto wangu huwa.
Utegerezwa kwiyemera niba uri umugore utegerezwa kwiyemera wewe nyene. Ndabyishimiye mbere n'abana banje bararyoherwa kubona nyina akati byuma. Niyo baje ngaha hari nk'ikintu batora bari kumwe n'abagenzi babo bagenda batangara ngo ye ako niko kazi mama wawe akora. Ariko ndishimiye akazi kanje n'ukuryo umutima amenyo. Abagore benshi bavuga ngo sinokora kumuyaga nkuba. Hari nabaza ngaha bambona ndiko ndakata bakambwira ngo mpangerageze bakoze ko gusa ngo jewe sinobikora kabiri no banapfuye. Najewe mugabo bwa mbere nkora kumusumena bwari ubugesera ariko naroroheje umutwe. Bisaba kumenyera iminsi yose akazi n'akazi nta kabagabo canke abagore gafe kuzana icyo umuntu arya gusa.
Inabidi tu unazoea kila siku kila siku. Kazi ni kazi. Hakuna anga ya mwanamke ya mwanaume. Bora ilete unga.
Leonara Gumba yamenyeje Diambo nawe aramunezerewe cyane.
Mume wake alikuwa ameaga. Sasa akaona awezi anza kuombaomba kama wanawake wengine.
Umugabo wiwe yari yamaze gupfa hanyuma caza gusaba kazi yanka gusegereza nk'abandi bagore. Nca ndamubwira nti icara ngaho ntangura kumwigisha. Niwa dusumbya twese ubu yarabimenye arabandanya akaza akora ngaha rusha n'abagabo. Niyo abakiriya baje bararyoherwa cyane.
Ata customer akikuja apate anafanya kazi wanga anafurahia sana.
Izo yagumba shikiriza biremezwa n'uwo mugabo asanzwe akoresha ibyuma canka bisubirishamwo aho ivari nakorera.
na nimeona hata wasichana kama wanaweza kufanya kazi yote vile wanaume wanafanya. Uchumi ya dunia na ya inchi inaweza kuendelea.
Ivyo mbona iyo abagore bakora kazi kose nk'abagabo ubutunzi bw'isi n'ubw'igihugu bwo kwiyongera. Nosaba abandi bakenyezi aho kuyerera canke kurera amaboko baje mu migambi nk'iyi ubutunzi bw'igihugu buje imbere.
Na uchumi ya inchi iendelee mbele.
Nubwo leta ya Kenya ifite imigambi myinshi yo kugwanya ubushomeri no kugwiza akazi, ubukene bw'akazi buracibonekeza muri ico gihugu. Ibitigirizi bank'isi yose vyerekana kubice 40% vy'imiliyoni zirenga 25% z'abanyakenya bageze gukora akazi ziri mu bushomeri. Ibice 80% muri bo n'urwaruka bafite imyaka iri hagati ya 14 na 34. Ariko naho biruko iyo banki yemeza ko Kenya ari cyo gihugu cifashe neza mu bijanye n'ubutunzi kurusha ibindi muri Afrika y'ubuseruko yasa. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump aherutse kuganira na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe wari wamusuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari bahuye ku nshuro ya gatatu. Bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi. Inama hagati ya Trump na Abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Mu by'ukuri ikibazo cya Korea ya Ruguru nicyo cya mbere cy'ibanze Trump na Abe bunguranyeho ibitekerezo. Perezida Trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'Ubuyapani mu nama ya Trump na Kim Jong-un izinjira mu mateka niramuka koko itanze umusaruro ugaragara. Yasezeranije kandi Abe ko azasaba Korea ya Ruguru gukemura ikibazo cy'Abayapani ishimuta. Trump na Abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri Korea ya Ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko. Bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kota igitutu gikomeye Korea ya Ruguru. Ubuhahirane ni ikindi Trump na Abe baganiriyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyigurisha mu Buyapani. Abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano ku birebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana. Perezida Trump yatanze icyifuzo cye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi, twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya Pacific. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kuyasohokamo. Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'Abahindi na Pasifika. Perezida Trump yasobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera Ubuyapani. Abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa birimo n'Ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera. Bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi. Barangije ibiganiro byabo, Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bavuganye n'abanyamakuru. Perezida Trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibwigeze bukomera kugera aha. Mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho, cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwese mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya hano rugarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.